radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Uyu munsi mu makuru wanyu mu ntara turaganira ku ngingo imwe rukumbi, indwara ya Rift Valley ifata amatungo yuza.
Amatungo yose afuhererwa kabiri mu cyumweru, amatungo yose yuza aracingirwa. Ubu ngubu tugeze hafi ya za 95% ku ijana na gatandatu dukingira inka, ihene n'intama zose zo mu gihugu.
Dr Solange Uwituze, umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB. Mu Burundi hatangijwe gahunda yo gukingira inka iyo ndwara ya Rift Valley, inka zigera ku 180,000.
Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri bya baba kuri 273 zapfuye, akaba ariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye. Abene gihugu bari batanguye kwihebura.
Samuel Ntacyonsanze, mburamatari w'intara ya Ngozi, mugume hafi, turahera ku makuru avunaguye. Amakuru avunaguye mugezwaho na Eugenie Mukankusi afatanije na Fidel Niyongabo.
Amakuru turahera muri Afurika. Algeria, Nigeria na Nigeria ejo byasinyanye amasezerano y'ubwumvikane mu kubaka umuyoboro wa gaze wambukiranye ubutayu bwa Sahara. Numushinga ushobora kuzahuburayi amahirwe kubona gaze ituruka ahantu hatandukanye. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ibyo bihugu uko ari bitatu byumvikanye kuri uwo mugambi mu kwezi kwa gatandatu. Arkaba yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'ibirori byo gutera igikumukuru y'amasezerano ko ibyo bihugu bitatu bizobananya ibiganiro kugira bishike ku mugambi wavyo mu buryo bwihuta bushoboka. Mugambi werekeye uwo muringo utwara umwuka utanga ingufu ufise agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari, ushobora kuzorungikira akarere k'Uburaya metero cube miliyaridi 30 ku mwaka. Nk'uko bitangazwa na televiziyo muri Algeria Ena TV, bitegekanijwe ko umuringoti uzo ufise uburebure bw'ibirometero 4,418, bitegekanijwe kuzotangurira ahitwa Wari muri Nigeria, urangirira ahitwa Hasi Ramel muri Algeria, aho uzohura n'indi miringoti isanzwe ihari itwara umwuka mu karere k'Uburaya. Icyumviro cerekewe umuringoti cashikirijwe haheze imyaka 40 yamara intambwe zo kuwushira mu bikorwa zikaba zarahagaze. Gusubira kunagura uwo mugambi bije mu gihe gihambaye aho umuryango w'umwe bw'Uburaya uri kurondera kugabanya urugero rw'umwuka utanga ingufu ugurira mu Burusiya, inyuma y'uko ico gihugu giteye Ukraine ubumwe bw'Uburaya uriko burondera ahandi bugurira umwuka utanga ingufu.
Dukomereza aya makuru muri Ethiopia, aho Redwan Hussein, umujyanama wa minisitiri w'intebe mu birebana n'umutekano w'igihugu, yarayatangaje ko leta yiteguye ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ahariho hose, kandi kibanje gusabwa n'ingabo z'ishyaka TPLF zirwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigreya iherereye amajyaruguru ya Ethiopia. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibyatangajwe na Redwan Hussein bibaye mu gihe hari icyizere ku biganiro bigenewe gutorera inyishu ingwano yihaye impumbi mu gihugu yadutse mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2022. Yabitangaje inyuma y'uko abonanye n'intumwa zidasanzwe zishyira hamwe ONU, umuryango w'umwe bw'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu, inyuma y'uko impande zitana mu mitwe zihagaritse ingwano ifashanya abanyagihugu bakeneye mu ntara ya Tigreya yari yazibiwe mu kiringo kirekire, yahavuye yiyongera impande zose mu ntambara ziraheza zumvikana kwicarana mu biganiro. Leta ya Ethiopia yarashizeho umugwi w'abantu 9 bajejwe ibiganiro uyobowe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Yamara abategetsi b'intara ya Tigreya batangaje ko hari bimwe mu bisabwa byo banza kubahirizwa. Ku munsi wa kabiri, perezida wa leta yo mu ntara ya Tigreya Debretsion Gebremichael yatangaje ko iyaba leta ya Ethiopia yari yiteguriye mu by'ukuri ibiganiro by'amahoro, yari kuba yasubiye kubandanya kurangura imigambi ingirakamaro ku banyagihugu mu ntara ya Tigreya. Amakungu yararemereye leta kugira iganire n'abayobozi b'intara ya Tigreya mu ntumbero y'ukuntu ingwano yahitanye abantu 2,000 muri Tigreya no mu ntara bihana imbibe za Amhara na Afar yorangira.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Abategetsi b'Uburusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afurika, aho bashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande bahagazemo ku bibera muri Ukraine. Nanone Fidel Niyongabo.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitari byobonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bwa Soviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi iza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afurika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije Uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo. Ku ntwaro ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afurika mu gihe cy'imyaka itari mike. Ivyo vyibutse igihe icara ubumwe bw'abasoviyeti bwashigikiye imihari itari mike muri Afurika yagwanira kwikura ko intwaro za gikoloni. Mu rugendo Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron arimo muri Afurika yagirije Uburusiya ko gukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzirira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo. Yasabye ibihugu byo muri Afurika guha umugongo Uburusiya.
Murakoze Eugene Mukankusi na Fidele Niyonga bukura yu makuru magufi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio yacu vewakadomo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize amezi abiri mu Burundi no mu Rwanda havugwa indwara yibasiye inka izwi nk'indwara ya Rift Valley. Ni indwara yaje itunguranye mu gihe ubutegetsi bwari bugikora ubushakashatsi ngo bumenye uko bwahangana nayo bwafashe icyemezo cyo gufunga amabagiro. Muri iki kiganiro iwanyu mu ntara turasubiza amaso inyuma tureba uko byatangiye n'uko byifashe. Magingwa yandifashisha bagenzi banjye uko bagiye batanga amakuru. Duhere mu Burundi aho abategetsi bafashe ya mbere rugikubita mu gufunga amabagiro. Eloje wirikaneza.
Munhara nka dosa zo Burundi haraheze ndwi zibiri amacuniro canke ibanza byo kubagiramo bidakora. Ariko kandi namata yarabuze rwose kubera ingwara yadutse mu gihugu itera cyane inka igashobora no gufata abantu biciye mu nyama n'amata. Twaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye zirimo Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushiburengero, Rumonge mu manuko bushiburengero, Imuyinga, Ngozi na Kayanza mu buraruko bushibuseruko, Ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike Gitega. Baba bari batunzwe n'umwuga w'uko aga bacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu butubare hamwe n'abadandaza amata. Hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama bose bamenyesha ko bahanzwe. Umukenyezi mu gisagara cya Bujumbura atashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko kiza kibyunyura rubukene bw'ibindi bintu bya nkenerwa byosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro.
Meze nabi cyane, ubuzima buguma bugora umunsi ku munsi, biguma byunyuka. Ana nta sketch yatumatse imisi dufise twaje sketch twikora ku mata. Na akiru na kime tufese sa mata si sukari. Hito ni yo tuja ni yo tuva mwisani. Nyamazo zono mwondi zaja abakire. Munga wana se tuwaza tulakumvi za rime rime tuka hako abani. None tuwala hebu. Minuja sebi na zinji. Mucheli vya rangeli.
Umunga omri komine mabayi. Muna la chibi toka buga kohe jurike na jinya mau. Unufisi gitungwa kikena na.
Ubuchene burare enze na ukwela gatungu muna kakiko rasko.
Umunga wachurubu zinyamazo keje. Muna ya wanzawe ya chia hita mwabu wabu gangogu hindulira. Itakaburi ya wamuga na.
abakiriyate bahomorete agatabi kokeje udufiriti twibiraya turiko turamenyeza buke buke nyene kuko tabindi tubona twokora nyene 30-40 byahera mugubu byose tukaja twicara uko nyene ibyo bindi bishasha nabyo urumva utangura bushasha nyene urinda guhomba nyene ucutekereza
umuyanga yanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe nuko hari inka zari zaraguzwe ubuzi kirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi umwugari wo wari umutunze
twicara nyene umva ariko koriki twicara kandi dede vise n'ingorane ko dede vise inka nyinshi zisanzwe twaraguze biteze ko rezo havata zidandaz ubu n'amafaranga yo gusimira amazi zavata yabura kubera bening abo twaguriye nabo ntibemera kuyadusubiza kuko nk'izo nka tuzigura twiteze ati kuko ariko inka kayibanza tubaga misi yose ugura nk'inka zikwi nk'inka zitanu inka cumi ugategekanya ukavuga ati iyi nka yose izohera zanka zose nazisohoje
abahanzwe no kutabaga inka z'abayangayanga bonyene uwo mugabo watarya ingurube kubera ukwemera kw'idini ryiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika atashe imvumura
nk'ubu nca nta kindi ngura none ko atakindi ko ntajya n'ingurube nari kuja no mu kibanda kuraba ingurube none ingurube siyinja n'abana ntibayijya urumva dusha tuguma twirira isombe nta kundi
umugabo wundi wo mu ntara ya Cibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cyane bita akaboga abajwe no kubona amafi n'indagara byo zisubiriye bisigaye ari nk'umuzi w'ibuye
nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka ndagara ikiro ibujumbura zimwe za nyuma zonyene n'ibihumbi 60 indagara nziza ikiro n'ibihumbi 80 tugira uronke indagara ufise abana nk'abane batanu zobakoreza ufise nk'ibihumbi 15 kugeguru turagara dushaka gukoreza abana ubugari
ku murwa mukuru wa politike Gitega bakora amasambusa ahingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka
nagashomeri ku buri ico ndabagaburira ingene ndihinzu buri ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakina amahera ya komine abazamu ivyo byose bica bimbere kibanza
reka nafite uburiro agahombo bemeza ko ari kanini imfungurwa nyinshi ziherekezwa n'agashitwa ubu ntizisohoka
nagahombo tuyinyama mu maresitora nizo sanswe dukoresha abantu ntibashaka gufungura ubugari neza mu gihe batarufise inyama cangira gahombo mu rudanda rwasanzwe nkora
n'abatunze tubare bagizwe ingaruka n'ingingo uyu mugabo wahomba buri munsi n'imiburi buri ibice 90% byayahora yinjiza
amahera hano nk'amashi yagiye munsi gose ko kare na ndandaza nk'ibihumbi nk'300 undashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nk'30 ku 40 nuko nyine
n'umukenyezi yaratunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mu isombe niko kuko
amafaranga twaratuonka dusakuyaroka twatwidandariza akanono mu isombe ntibisubira dusakudandaza dusakura ncongaburira abana
kuri uyu wa kabiri umushikanganji w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yavya akanyobwa mugabo hakaba kwitwararika cane
nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye ariko ico duhanura zaba inyama nuko zijya zihiye inyama rero no kuziteka cyangwa bakazosa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka
igisata kijejwe ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga 300 arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti bimwe mu bimenyetso byayo harimo kuvumwa mu mazuru ugucika intege no kuzana amaganga arimo amaraso inka ifashwe ntiteba gupfa eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho hagaragaye ikibazo cy'amabagiro yafunzwe bivugwa ko atujuje ubuziranenge abaturage bamaze iminsi barabuze inyama zo kurya ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi n'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika kikaburira abarya inyama ko bakwiye kwitonda kuko bashobora kwisanga zibagezeho ingaruka y'inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa
tugera mu kagari ka Rutonde cyoronge mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda twasanze amazu yabagaga cyangwa yacuruzaga inyama mbisi afunze umudamu utifuje kumvikana mu itangazamakuru acuruza kabari Rutonde ijwi rya Amerika yamusanze yumva indirimbo zo hambere zizwi nka karahanyuze ari wenyine mu kabari yatubwiye ko mu gace arimo ntawemere kuhabagira cyangwa kuhacururiza inyama zitukura
urabona ko n'icyecyoze kirafunze ngende gucuruza inzoga yahanarafunze nge nubahiriza gahunda ya leta ntabwo nshobora gucuruza inyama nawe urabibona harafunze rwose nahise mfunga kuko amabwiriza ya leta ngenda yubahiriza ndi gucuruza inzoga urebye harimo ibihombo kuko abakiriya baza kunywa inzoga hari burusheti ariko kubera byahagaze tutagicuruza burusheti twabuze abakiriya nawe urabibona nta muntu urimo
aha mu kagari ka Rutonde abaturage babwiye ijwi rya Amerika ko nabo bagiye kumara ukwezi batarya ku nyama yewe bemeza ko basa n'abazibagiwe
nyabugogo se ikiro cyo kigikora 3200 gahita wongeraho n'amafaranga ya transport nk'igihumbi ubukiro ni 2200 biba bihenze
nukubera ngo impamvu twazivuyeho nuko bavuze kuko muri rurindo nta muntu wemerewe kubaga ubwo rikumva rero nk'umuntu ujya kuzizana nk'ikigali n'ubundi azizana agiye kuzitekwe mu rugo nago yazizana agiye kuzicuruza ariho mpamvu nyine tuzategereza ko bafunguye ne bango bazifunga nago nayo nongera kujya inyama kuko ubusanga ahantu hose ari za busheri hafunze.
Radio Ijwi rya Amerika yageze no mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete nawo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Kubaza ikitwa inyama yokeje bisa no guca umugani ku manwa y'ihangu.
Murao amakuru ndashaka brochette yo kurya meruka inzira mu kibute
baziciriye
ibi biriho mu gihe hamaze iminsi hatangiye ubukangurambaga mu gihugu hose bugamije gushishikariza abaturarwanda kugira ubushishozi n'amakenga ku nyama barya. Bwana Gaspar Simbarikure mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzirika ashinzwe gutanga impushya mu bikorwa by'ubucuruzi bigengwa na Rika. Aha aragaruka ku byibanze abagura inyama bagomba kugenderaho.
Kimenyetso kigaragaza ko za nyama zagenzuwe kandi ko zemere kuribwa nikashe atiraho yabugenewe hanyuma uzivanye ku ibagiro akatwara cyangwa ngo akizerekeza birakwiriye ko abaguzi bajya babaza ibyo byangombwa biherekeza inyama bigaragaza ibagiro byaturutseho kandi bifite ibimenyetso n'ibirango by'ikigo cyarika bigaragaza ko cyatanzwe n'umubete n'ubufite ububasha.
Madame Patricia Uwimana afite inzu y'uburiro mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete avuga ko yagerageje kubahiriza ibisabwa kugira ngo abashe gucuruza ibiryo biriho inyama asanga bitamukundira mu gace kari mu kato ko katembere kurya inyama zitukura. Avuga ko asanga we na bagenzi be bizabatera igihombo gikomeye kurundi ruhande nta yandi mahitamo bafite.
Nitangira nyine gucuruza hano nabonaga abakiriya ba mu gitondo kuko natekaga gatogo harimo boyiro nkabona abakiriya ariko kuva byaratangira bazihagarika ntabwo nongeye gucuruza ku buryo hari n'igihe mbona ukwezi kwazashira nkavamo kubera ko n'ubukode bw'inzu ntabwo bwavamo ku buryo inyama nizo zicuruza ibindi biryo ariko kubera ko nyine ari ikibazo twarabyakiriye ariko nyine cyadukomye mu nkokora nk'abacuruzi.
Bwana Simbarikure agasobanura ko igihe amatungo arwaye biba bisaba kwitonda kurya inyama zayo kuko bishoboka ko izo ndwara arwaye n'uwarya inyama ashobora kuzandura.
Hafi 70% by'indwara abantu barwara n'amatungo arazirwara. Muri izo ndwara rero twavugamo nk'igitundu, twavugamo nk'indwara z'inzoka ya tendia, twavugamo indwara z'amakore nazo zishobora guca mu nyama, n'izindi ndwara nanone zishobora no guturuka ku bantu batunganya inyama. Ushobora kuba uri gutunganya inyama ariko urwaye katifoide nigeze mbivugaho, cyangwa se urwaye n'icyo gitundu, cyangwa se n'indwara y'umwijima yandura, kugira nawe ushobora kwanduza umuguzi uguze izo nyama zujuje ubuziranenge.
Amakuru dukura ahantu hatandukanye uhereye mu nzego z'ibanze aratubwira ko aho batemereye kurya inyama zitukura bishingiye ku cyorezo cyateye mu matungo cyahawe izina rya Rift Valley. Umwe mu baganga b'amatungo utifuje kumvikana yavuze ko iki cyorezo iyo kigeze ku nka ifatwa iva amaraso mu mazuru ikanatukura ku mabere n'ibindi. Ubugenzuzi bwakozwe hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwa 10/2021 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzirika bwagaragaje ko mu mabagiro 49 yakorewe isuzumwa 7 gusa ariyo yujuje ibisabwa ku kigero cya 70%. Iryo genzura ryarika ryanagaragaje ko amabagiro 20 basanze yujuje ibisabwa ku kigero hagati ya 50% na 69%, naho 21 yagenzuwe yari yujuje ibisabwa ku kigero kiri munsi ya 50%. Ni mu gihe amaze acururizwamo inyama ari yazwi nka busheri 159 yagenzuwe agera ku 105 yonyine niyo yujuje ibisabwa ku kigero kiri hagati ya 50% na 69%. Intego y'ubutegetsi ni ukongera ubukangurambaga ku bacuruza n'abagura inyama kugira ngo haboneke inyama zujuje ubuziranenge kuko inyama zifatwa nk'ikiribwa gikenerwa n'abatari bake. Aha bugira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turasubiza amasi nyuma tureba uko indwara ya Rift Valley ifata inyamaswa zuza imeze muri kino gihe mu Rwanda no mu Burundi n'ingamba zifatwa kugira ngo ikumirwe. Mu Burundi bimaze gutangazwa ko hari amatungo yanduye iyo ndwara ya Rift Valley, hahise hafatwa ingamba zo gukingira matungo gahunda yatangiriye mu ntara ya Ngozi mu cyumweru gishize inkingo zitangwa ku buntu inkuru yateguwe na Desire Hatungimana
Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi Nkurunziza Serge ari kumwe n'umunyamabanga ntarigayizwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'Interesse Martin Nkurunziza Serge yamenyesheje ko icyo gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'u Burundi
uyu munsi twazanye incanci igihumbi no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi n'izindi 500 mu ntara ya Karusi ariko umuntu bitangura turiteze kuronka incanci zigira ku 100,000 gatse tubandanye igikorwa kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 1,800 ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingire mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma ariko twatwihutiye guhera ibitungwa by'inka
naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cha lift yasinzikaje nkuru nziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahonera
shimire cyane abene gihugu kuntu mwitwaye uko ingwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagari kuruja n'uruza rw'ibitungwa muca mu bikora neza cyane byaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane turanashimiye mbere abanyengozi bwo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini
Munamatari w'intara ya Ngozi Ntacho Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona icyo gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara
mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri bya baba kuri 273 zapfuye akaba ariyo n'izindi zikigoyagoya zigwaye abene gihugu bari batanguye kwihebura tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa kuko abene gihugu bari barihebuye ariko no munsi tukavuga tuti ashi
abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye
kuri iki gikorwa leta idukoreye kiri hageze abantu bari batumwe ku mutima bazaho kubizahava bigena mu isi za narya harimirije itangurwa y'amashuri byogwa y'abavyeyi ariko muri kano kanya kubona leta nziza leta Ngozi yimbere ikatangura gutanga urushansho twebwe abanyagihugu turafise icyizere yuko mu isi za tuzotangura kubyikorako
kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka tujyakiriye neza cyane abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twakora ku gitungwa kandi rero uncamake urabona ibintu byo kugira umuntu borore akoresha wa mutahuva mu nka nyine atakiriye neza cyane
iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cha lift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka itangurira mu ntara za Ngozi mu Yinga na Kirundo ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi igenekezo ryandwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413 impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214 iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13-19 zigize Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko yafashe ingamba zo guhangana n'indwara iterwa na virusi ya Rift Valley ifata amatungo yuza ndetse n'abantu inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Kigali Asumta Kabuyi
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nibwo mu turere dutandukanye tw'igihugu humvikanye izamuka ry'ibiciro by'inyama icyo gihe abashinzwe ubworozi mu Rwanda bagaragaje ko iki kibazo cyatewe n'uko amatungo yiganjemo inka yafashwe n'indwara yitwa Rift Valley Dr. Solange Wituze umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu uyu muyobozi avuga ko iyi ndwara yagaragaye cyane mu ntara y'Amajyepfo no mu turere twegereye imigezi ya Nyabarongo Akanyaru ndetse na Kagera muganga w'amatungo Wituze asobanura ko ubu hafashwe ingamba zo guhangana n'iki cyorezo
amatungo yose afuhererwa kabiri mu cyumweru amatungo yose yuza arakingirwa ubu ngubu tugeze hafi ya za 95% dukingira inka ihene n'intama zose zo mu gihugu zidahaka kandi zifite hejuru y'amezi 3 zivutse ikindi ni ubukangurambaga dukora mu borozi ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu ibintu byose byo kuvanaho ibihuru kuziba ahantu hose hari ibiziba
mu turere tunyuranye iyi ndwara yagezemo intara y'amajyepfo yagaragayemo sinabashije kuvugana n'aborozi babo ariko abo twavuganye bandi bagaragaje ko bahuye n'igihombo gikomeye uyu ni ndi mubanze Jean Baptiste na Haragira Imana Vincent batuye mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru bombi bapfushije inka zabo muri iki cyorezo
Uwe safati mwanza kini betale Takundi nukwisha no, no, chahonda ya hama Nyinga nukama uungu Mbandawa nye shi sinzi Haru nye shudu uje mkwala mwini misi sinzi Na mfaranza ya wana
Ya fashke mboni se itarijaneza Ugo itangiri shokora Wakumeza kuhi imiti Waihani yogu gutuma wenda ya anarja Viranga Virangira njine ikuye na hapo Yari inga umuri jaye kabiri kuburyo Nagomba kuigurisha magana newenda ubu nshaka guhinga n'ukugura ifumbire na kuko nta yindi nabona yo nakura ifumbire
si mu majyaruguru habonetse iki cyorezo honyine kuko no mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bwa nabi Mfura Fabien yabwira Ijwi rya Amerika ko iki gihombo cyabagezeho
ingaruka za mbere zabaye kibazo kijyanye n'inyama cyarabuze kuba ise hajyaho akato ko guhagarika icuruzwa ibagwa ry'amatungo ikijyanye n'inyama cyate kigira ingaruka cyane ku bantu cyane buraza abana ku mashuri ntibiga mbo nanone ba baturage muri rusange za nyungu rusange kurya akaboga birananiranye kunywa amata birabuze
nubwo aborozi bahuye n'igihombo mu ntangiriro z'uku kwezi madamu Wituze ushinzwe ubworozi muri Rabu yumvikanisha ko kubera ingamba zafashwe ubu ibintu byasubiye mu buryo
itungo ryose rigiye kujya kubagwa inka ihene n'intama zibanze zipimwe muri laboratoire tukazipima amaraso mbere dukoresheje ibipimo bya PCR amasaha 24 mbere y'uko zibagwa ariko ubu ngubu tubasha gutestinga mu gihugu cyose ku buryo ubuzima bwarakomeje niyo mpamvu mbona ko nta kibazo kigihari ariko ntabwo twari twadeklara yuko yavuyeho kubera yuko kugira ngo tudeklare ko yashize mu gihugu nuko nta tungo na rimwe riba ryakabaye gusa ubwandu bwayo uyu munsi bugeze nko kuri 0.1%
ni abarwa ryakozwe ry'amatungo yahitanywe n'iyi ndwara ariko ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda RAB cyatangaje ko mu Rwanda habarirwa inka zigera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 400 ihene zigera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 700 n'intama zisaga ibihumbi 600 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baru umfasha buri munsi kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ngiye kufatira ku nka nubwo nazivuze ntazivuga amazina umwana yabajije se ati dawe iyi nka yanjye nyihe inshuti nkunda cyangwa se nyihe inshuti inkunda ise aramusubiza ati yihe inshuti gukunda niho havuye umugani ngo inka ugiye uyiha ugukunda naho ugukunda urukundo ararukurenza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana